Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ingingo ruhasha zashizweho na leta mu kwezi kw'icyenda ntizabugije ko bamwe bamwe babandanya bubaka amazu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hatubahirijwe imetero 150 zitegekanywa n'amategeko. Ugusaba kw'abavogereye ikiyaga babomora ayo mazu navyo nyene ntivyubahirijwe. Habuze iki none kugira amategeko yubahirizwe muri ivyo bibanza? Usanga kenshi leta nyene ari iba yatanze imusha zo kuvyubakamwo. Ingaruka ni izihe? Zimwe mu nyishu ziri mu kigabane ku isoko muri ko mushikirizwa na Emile Nibasumba kuri wa 14 munyonyo mu 2020. Ndabahaye ikaze. Ibikogwa byo kubomora inzitiro z'impangu zose zubatswe hadakurikijwe amategeko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika byari kuba byaheze kuva ku itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nk'uko byategetswe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Ariko mu gisagara cya Bujumbura hamwe hamwe ivyo bikogwa byarabandanije nk'uko tubishikirizwa na Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance.
Ushitse muri zone Kinindo ahitwa Kibengari rari hegere ikiyaga Tanganyika mu muntu w'igisagara cya Bujumbura amaze atari makari karuba kukuri kwamye. Abafundi n'abahereza twasanze ku kivi bamenyesha ko batanazi ko hari itegeko ry'ubushikiranganyi bw'ibidukikije rihagarika ibikorwa byose biriko birakorerwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ahasanzwe hategekanijwe ko hadakorerwa mu ntumbero yo gukingira ikiyaga. Abo bakozi bo bavuga ko bakurikiza amategeko bahabwa na basebuja. Ariko ngaho nyene hari n'amazu amwamwe umuntu ashobora kubona ko ibikorwa byo kubaka bisa n'ibyahagaze. Hari naho biboneka ko amazi y'ikiyaga yamaze kubatera, usanga no gutora inzira yo kuyashikira bitagikunda. Zimwe mu mpome zitanguye kubomagurika. Nk'akarorero ntawe bakimenya ahaci barabara ryasha ku bunywero benshi bari bazi ku izina rya Costa Beach. Ubu n'ibidengeri by'amazi gusa. Ariko n'ubu hirya no hino haracari hutuzu badandarizamwo. Mu Kabondo hoho ku nkengera z'ikiyaga hibonekeza amazu ariko arubakwa ku bwinshi. Imirimo itandukanye iraharangurirwa bisanzwe, hari inzu z'ubunywero n'uburiro eka mbere n'amasengero. Rimwe na rimwe ibyo bikorwa bitandukanye usanga biri ku metero zidashikana 50 z'ikiyaga. Ahitwa Safi Beach hegereye kuri Poro ikivuko cya Bujumbura hasanzwe hagwiriye ibikoresho byo kwinezereza ku bana, kiyosike zitanga ibinyobwa bya Brarudi, kandi byose bikora ukuri kwamye. No mu buraruko bw'igisagara muri komini Ntahangwa ahitwa ku mase muri zone Ngagara, amazu atari make harimo iz'uburiro n'ubunywero aregereye cyane ikiyaga. Ariko naho biri uko amateko agenga amazi mu Burundi aratomoye. Mu ngingo yayo ya gatanu agace ka gatatu bavuga ko kuva ku kiyaga cya Tanganyika imetero 150 z'ubwaguke ari ikibanza cya leta cyo gukingira amazi. Iyo ngingo ikunganirwa n'ingingo z'icumi n'ijana na cumi zivuga ko ibibanza bya leta byo gukingira amazi bidashobora kugabwa, kwegukira umuntu kubera bikoreyemo igihe kirekire canke kwigarurirwa.
Ayo mategeko ni ubushikiranganji bujejwe ibidukikije bugaruka ko mu itangazo ryo kuwa 21 Nyakanga ritegeka guhagarika ibikorwa byose bidakurikije amategeko byo kubaka no gusubiramo amazu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Umugwi washinzwe n'ubwo bushikiranganji uheruka mbere gushiraho ibimenyetso ku mazu no ku nzitiro byarengeje imetero zisabwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Mu gisagara cya Bujumbura, mu gisagara cya Rumonge, ivyo bimenyetso ntibirashigwa ku mazu, ariko ibikorwa byo kubaka no gusanura amazu kuri izo nkengera byarahagaze. Ukubona amategeko adakurikizwa mu kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika biva ku nyungu z'abategetsi b'igihugu ku bwa Mamere Sagushimike yishinze guharanira gukingira ibidukikije.
Kuva mu mwaka w'2012 gushika kino gihe abashikiranganje ibidukikije burimye n'ubworozi bagiye barakuranwa, nta numwe atafata ingingo yuko abo bantu bategerezwa kuhimuka. Izo rero ntivyigeze bishigwa mu ngiro. Igituma bitaja mu ngiro tubona yuko aho hantu hubatswe n'ibihangange mu gipolisi ibihangange mu gisoda ibihangange mu basivile n'abandi bantu bafise ibibanza bikomakomeye muri leta y'u Burundi banta komwa komwa n'ibintu bikwiye guhagarara nabo batanze ibibanza bagahanwa hakurikije amategeko mu gihe rero iyo ngingo itoja mu ngiro inkwirikizi ziza zarabaye ziza zariyerekanye ni imyuzurira itera zanzu urabona kuri hotel atari make yaho mu gisagara cha Bujumbura n'ukuvuga nyene izo nyubakwa arahomba bidasanzwe iyindi nkurikizi mbi nuko vya binogo birimo amazira ntoke resources septique bica bibomagurika bikarangurura muri cyake ya Gatanganyika hanyuma ifi zigaca zimererwa nabi zigaca zihunga ntizisubire kuboneka n'ibindi binyabuzima buri mu kiyaga Tanganyika tutibagiye yuko ayo mazi aba yanduye imicafa ashobora gutera kolera ashobora gutera macinya na cyane cyane ko abanyabujumbura banywa amazi ku bice 80 kwijana avuye mu kiyaga Tanganyika
amajwi y'umuhinga mu bidukikije Mamer Sagushimike twayatororokanirijwe na Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba
batugira gusika imeteri jana 50 imbere yo kubaka ku kiyaga
Ikigabane ku isoko cyari kijanye no kutubahiriza amategeko mu kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kikaba kigarukiye ngaha Emile Nibasumba nariko ndakibashikiriza ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho buta
cyari kiganiro ku isoko.